iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isabiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutwumviriza kuri FM 104 no kuri FM 88 n'ibice bitatu na radio Ishuti ya bose mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Championa z'umupira w'amaguru zo ku rwego rwa division ya mbere reka hamwe n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya byararangiye. Haravugwa kandi nuko umukinnyi rurangiranwa mu mupira w'amaguru Lionel Messi akina mu mugwi Barcelona yafashe ingingo yo kuva Burundi muri uwo mugwi. Muri iki kiganiro cy'uno munsi cya muri Isanga turi kumwe na Steve Derrick Ndizeye ari mu gihugu cy'u Sweden akaba ari umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibyerekeye inkino. Baramukije?
Ndabaramukije ndamusana bariko barumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Yego twashaka tuvuge ku bijyanye n'umupira w'amaguru cyane cyane aho championa z'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya baratebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Reka turabe mu mashampiyona akomakomeye duhere mu Bwongereza. Shampiyona y'Ubwongereza ukuntu yarangiye imigwi ibibanza yarangijemo hari icyagutangaje?
Umuntu arangiye ingene ihiganwa ryo mu Bwongereza ryarangiye ndibaza yuko atagitangaza kirimo tumugwi wa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari ukomeye gusumba iyindi migwi yose kuko niyo kitaba ikikiza cya corona cyo COVID-19 caje guhagarika inkino hose ku isi. Ndibaza yuko umugwi wa Liverpool wari gutahukana igikombe hakiri kare cyane ariko mu nyuma baje gukina inkino nyinshi barabonye yuko hari icyo imigwi itari mikwe yatakaje. Nibyo umuntu arazi nyine iganwa ryari rimeze imbere yuko rihagarara n'ingene ryarangiye biraboneka yuko hari imigwi yateye imbere gusumba iyindi nk'umugwi wa Manchester United urazi iyo wari uri mu nyuma ukagwana ukanigana na cyane cyane mu nkino z'inyuma yaho ihiganwa risubiriye gutangura niwo mugwi novuga yuko wateye intambwe ihanitse cyane kuko wavuye mu bibanza by'umunani icyenda uraduga gushika mu kibanza cya gatatu. Icyo nibaza gitangaza cyabonetse ko kwiganwa cyo mu gihugu cy'Ubwongereza naye hano mu gwa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari uwawo neza cyane.
Kuba kwirikirana inkino nimba ntihenze Liverpool yari imaze imyaka igera kuri 29 ndibaza murankosora itatsindiye shampiyona y'Ubwongereza nicyo cyacatumye ko Liverpool yamye mu myaka ya kera mugwi ukomeye cyane watsinda na nihiganwa ry'imibiri yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Ndibuka utsinda AC Milan mu gice cya nyuma nibaza ko ari mu mwaka w'1995 1995. Nikiye cyacatumye usubira inyuma?
Ikintu kigaragara ni uko umupira wo muri kino gihe haba mu Bwongereza cyangwa ahandi hose biraboneka yuko ari amafaranga. Hanyuma urabona yuko ibigumisho yo mu Bwongereza yaguzwe n'abanyamahanga ariko uravye nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi w'Abongereza n'umugwi Abongereza bose biyumvamo. Mu gihe rero hamaze kuza abantu bazana amafaranga menshi mu higano ryo mu Bwongereza ibyo nibaza yuko byatumye imigwi itari mike iduga kuko yagura abakinnyi bazimbye ariko nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi ukunze kugura abakinnyi babaye abaye nta bakinnyi bazimbye uwo mugwa wa Liverpool ukunze kugura cyane ariko ndibaza yuko urabye Liverpool kandi ni wa mugwi ukina umupira w'amaguru kamere w'ubwongereza wabongereza urabona yuko mu bihugu bitandukanye hariho abakina umupira wa kamere kabo kujya badagi bakina abongereza bakina urabona yuko umupira utandukanye mu bijyanye n'ubuhinga ibyo ndibaza yuko mu byatumye Liverpool imara imyaka iyo myaka yose idatwara ikibanza cya mbere ariko urabona naho byari bimeze ukuwagumye ugwana wana mu migwi ine ya mbere ndibaza yuko ibyo nabyo na wabica kure ariko ndibaza yuko nyuma yo gutwara igikombe cya Champions League mu mwaka uheze ndibaza yuko uwo mugwi wabonye yuko ikintu kwiye gukora ukwiye kwisubiza kwiteka mu gutwara igikombe cya Premier League none nabyo baraye babishitseko
uribaza kumumenyereza abanonse Jurgen Klopp aricyo yahinduye muri iyo ntumbero yo gufasha Liverpool kugaruka mu kibanza yahozemwo ikagarukana izo nguvu
Icho ndibaza yuko umumenyereza Jurgen Klopp yubatse gushasha umugwi wa Liverpool ari nabyo byatumye iyi myaka ibiri canke itatu awurimwo yahinduye byinshi birazwi biraboneka yuko imigwi itari mike inatwara n'ibikombe nyinshi ikunde nze gutwara ibyo bikombe ari uko ifise abamenyereza beza icyo rero caranagaragaye no mu mugwi wa Liverpool umumenyereza Klopp ndibaza yuko ibintu yakoze sino byita ibitangaza kuko numumenyereza amaze kwerekana yuko ari umuhinga ashobora gufata umugwi uwariwo wose akawuduza ubuhinga akawuduza nivo yawo ugasanga n'umugwi uje guhangana n'ibindi bikomeye kandi ugasanga yubatse umugwi wubakiye ku bakinnyi akamuntu yibaza yuko bumva ngo bakibarurangiranwa ivyo nivyo yakoreye Liverpool kandi baza yuko igikombe Liverpool yatwaye cyari cya Champions League cyari cya Premier League babikesha
naho tuje kuri Pep Guardiola bajya batunzi bava mu kigobe cy'Abarabu baguze umugwi Manchester City kuri bo amafaranga si kibazo kugura abakinnyi bakomakomeye kuri bo bashaka ko Manchester City igera ahantu igatsinda igikombe cy'imigwi y'abaya mbere mu karere k'Iburaya ikabandanya itsinda na shampiyona y'Ubwongereza ko abitegereza ibintu babona ko umumenyereza mukuru nka Guardiola kubera ibintu yari yakoze akiri Barcelona aho yatsinze amashampiyona menshi haba ku rwego rwa Ligue haba ku rwego rw'ibigo yabaye mbere mu karere k'Iburaya niki cyatumye Manchester City uno mwaka muri saison itavyifatamwo neza haba ku rwego rwa Ligue no ku rwego rw'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya
uwo mugwi warashoboye gukora ibyo ushoboye urabye abakinnyi wari ufise kandi twibagere yuko uwo mugwi wari umaze igihe mu bihano wari awutwaho mu gice cy'Amerika to y'urushana mu kwa 12 no kwa 2 uwo mugwi utemerewe kugura abakinnyi ibyo rero nibaza yuko biri mu byatumye uwo mugwi wa Manchester City uboneka yuko udakinisha n'abakinnyi benshi mu ihiganwa rya Premier League kamere no nijya Champions League biraboneka yuko abakinnyi bakinira uwo mugwi kenshi bamari babandi kandi ibyo rero biratuma abakinnyi baruha ugasanga bakibakina inkino nyinshi umuntu arazi ngene ingano ryo mu Bwongereza ryakinwe imbere yuko rigarutse inyuma yo guhagarikwa kubera ikiza cya COVID-19 ndibaza yuko uwo mugwi wa Manchester City uri mu migwi yahavuye iruha cyane ibyo ndibaza yuko ari nabyo byatumye no mu ihiganwa rya Champions League badashobora kugira kure ariko rero umuntu arabye umumenyereza bafise Pep Guardiola navuze yuko imigwi nyinshi igera kure kubera abamenyereza beza umumenyereza Pep Guardiola ni umumenyereza mwiza kandi nibaza yuko ibibanza umugwi wa Manchester City washoboye gushikamwo nabo nyene babikesha uwo mumenyereza Pep Guardiola hanyuma ibijyanye n'amafaranga nabo nabyo nibaza yuko vya fair play finance vyabakoze ko naho mu nyuma bahavuye bakezurirwa ubu bakabemerewe kugura abakinnyi nibaza yuko ibyo nabyo ari ibyo babiri mu byatumye uwo mugwa Manchester City nibyo muri Champions League ntiwashoboye kugera kure wabyaze mu nkino z'igice cya kane gishyira icya nyuma Premier League ikibanza cya kabiri ndibaza yuko ari ibibanza navuga yuko ari byiza
uravye imigwi yarangije mu kibanza cya mbere cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane ko niyo izoja gukina mu mwaka uza mu gikombe cy'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya ugwego gw'ubwongereza iyo migwi mbona ariyo yari kwiye kuba muri byo bibanza bine no kuvuga Liverpool no kuvuga Manchester City no kuvuga Chelsea na Manchester United
ibibanza bine ndibaza yuko iyi migwi yabitwaye ibikwiye hanyuma na bivuze mu ntango umugwa Manchester United uri mu migwi yateye intambwe cyane kuko urazi ikibanza wari mu kwezi kwa gatatu ugasaba ikibanza uwo mugwi washoboye kurangizamo ihiganwa ndibaza yuko ari ikibanza cyiza ikibanza cya gatatu hanyuma ikindi nacyo gishobora kuba nicyamugaje nicyagoye imigwi imwe n'ikindi gwe Leicester City n'umugwi wari umeze neza imbere ya corona ya covid 19 wari mu kibanza cya kabiri cyangwa cya gatatu ariko mu nyuma urasubira inyuma cyane kubera inkino nyinshi bagarutse mu kibuga bakina ibyatumye uwo mugwi usanga udafite rwose n'uburenganzira bwo kujya gukina inkino z'igice mu nkino za Champions League zigiye gutangura hanyuma uwundi mugwi nawo novuga yuko washoboye kwina na Tawuntarabye aho wari uri naho utavuye urangiza uri mu bibanza byiza ni umugwi wa Arsenal usanzwe ufise abakunzi batari bake ku isi na cyane cyane muri Afurika uwo mugwi wari mu bibanza by'icyenda cumi mu ntango ariko mu nyuma urinda na Tawuragwana gushika mu kibanza cy'umunani hanyuma bagira kwatwa n'igikombe cya FA Cup kizoba uburenganzira bwo gushobora gukina inkino za Buraya za Europa League ndibaza yuko Arsenal nyuma yaho iherewe umumenyereza mushasha Mikel Arteta na byo nyine iri mu byatumye uwo mugwi nawo nyine ujya ku rwego rwo guhangana n'iyindi migwi aho Leicester City nibaza yuko ari uwo mugwi novuga yuko wahombeye muri kino kiza cya covid 19 kuko wari mu bibanza bitatu bya mbere mu ntango ariko mu nyuma urabona yuko wisanze mu kibanza cya gatanu Tottenham Jose Mourinho yaragerageje kuyubaka kuva yifashe ariko naho nyine urabona yuko uwo mugwi wabuze amahirwe yo gushobora gukina inkino za Champions League z'uno mwaka zishira uwo mwaka uza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye turiko turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru amashampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya yarangiye yari yateteshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona reka tuve mu Bwongereza dukubitire mu Bufaransa mu Bufaransa shampiyona y'u Bufaransa yararangiye nayo mwabonye yarangiye gute
kongera ko yuko itarangiye kuko yahagaritswe itarangiye kubera kino kiza cya covid 19 cyugarije isi yose ariko icyo iryo higanwa ryo mu gihugu cy'u Faransa rya Ligue 1 ibaza yuko umugwa Paris Saint-Germain usa n'uwagifatiye kuko gushika ubu urabona yuko warangije uri ku isonga ufite amanota arenga 12 usumbya umugwi wa kabiri mu nkino z'2020 ibaza yuko icyo higanwa ntacyo twari kuvuga ko kimwe kuko byashoboye ibyo byo kurangira hanyuma ikindi nacyo navuga yuko byafashije ni uko nk'umugwi wa Liverpool n'umugwi wa Paris Saint-Germain wabaye uwa mbere n'umugwi wa Lyon wari mu kibanza kiri kuko iryo higanwa ryahagaritswe uri mu kibanza kimwe biraboneka yuko iyo migwi yahaguye ikishije ingufu mu kwitegura ibira inkino za Champions League ndibaza yuko aho iyo migwi yageze hashimishije kandi herekana ku bijyanye n'ubuhinga yuko ari kubera iyo migwi yarose umwanya yo kwitegurira inkino zari zisigaye byatumye nk'umugwi wa Lyon ukuramo umugwi wa Juventus de Turin wo mu Butaliyano ukarenga ngaho ugakuramo umugwi wo mu Bwongereza wa Manchester City hanyuma ukazuma na Paris Saint-Germain utari bwigere uhonyoza ikirenge muri finali ya Champions League ushitseyo ndibaza yuko ari ibintu novuga yuko bitangaje ariko rero umuntu arabye ku bijyanye n'ubuhinga umuntu acabona yuko iyo migwi yo mu Bufaransa co kimwe mbere no mu gihugu c'Ubudagi urabona yuko ihiganwa ryabo n'iryo rya mbere ryasubiye gutangura nyuma yaho rihagaritswe kubera coronavirus ariko rero urabona yuko umuntu bitabuje yuko umugwa Bayern nawe ututahukana igikombe
reka turagaruka ko turaza kugaruka ko tugeze kuri Bundesliga n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ariko uravuga ingene umugwi Paris Saint-Germain wabyifashemo neza n'umugwi Olympique Lyonnais reka tuze mu Budagi wari kuravuga ibyerekeye mugwi Bayern Munich tuzaza kubigaruka ko kuvyerekeye igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi reka tuvuge kuvyerekeye championnat y'Ubudagi uwo mugwi umaze imyaka nyinshi wikwirikiranya utsinda iyo championnat no kuvuga ko iyindi migwi yatanguye ifise gushobora kukuwaka amahirwe yo kwama watsinze championnat imyaka myinshi yikurikiranye
ego ishobora kuba umugwi wa Bayern Munich umugwi n'ubwo yuko icambere tunganijwe neza ikindi nacho n'umugwi ufise uburyo bwinshi gusumba iyindi migwi mu gihugu cy'Ubudagi kandi urabona yuko aba bahasponsor ibigera bahinduka bamari babandi ariko bashyiramo uburyo bwinshi ubwo nabwo bukabafasha kugura abakinnyi na cyane cyane abakinnyi bakiri bato urabona yuko umugwi wa Bayern Munich ugura abakinnyi bakiri bato kandi abo bakinnyi ugasanga bamaze n'imyaka myinshi igihe rero bibaze yuko biri mu bituma uwo mugwi wa Bayern Munich uba uri ku isonga mu yindi migwi yo mu gihugu cy'Ubudagi aho rero ndibaza yuko icyo novuga kuri iryo shyikanwa ryo mu gihugu cy'Ubudagi rya Bundesliga nibaza yuko naho nyine hari amahiganwa usanga hari imigwi yayihariye nibaza yuko mu Bufaransa twavuze za Paris Saint Germain mu Bwongereza niho gushika bikiboneka yuko imigwi igera kuri ine imyaka yose yanigwanira ibikombe naho iri kwiraduga ikaba nk'itanu kubera imigwi imwe iri kwiraduga muri kutawo zechitwa top four ariko rero nibaza yuko mu Budagi nabo nyene Bayern Munich iza kwisonga kuko ubudasa buba buri hagati yayo n'umugugu ya kabiri biraboneka yuko Bayern Munich yamiri kwisonga muri iryo higanwa kuko uyu mwaka ho biboneka yuko watwaye ibikombe byose washoboye gukinira tureke ikiduca tuvuga mu kanya cya Champions League urabona yuko ibikombe byose washoboye gukinira mu Budagi bashoboye kubitwara
nivyo naho bahinduye umumenyereza hagati muri season nabantu bama bashaka ko ibintu byose biba bipanze neza biba biri ku murongo
yaboneka yuko abatwara uwo mugwi bigera bihanganira gutsindwa kwawo umugwi wabo utsinzwe inkino zingahe byanga bikunda bategeza guhindura umumenyereza hanyuma iki nacyo urabona umumenyereza wose hari umumenyereza atuma mu gutsinda kubera iki kubera abakinnyi beza afise cyangwa kubera amahirwe ubiravye nk'umumenyereza yasansi yari umumenyereza agira kabiri kuri urya mu Croatia yirukanye mu kwezi kw'icumi na rimwe ariko urabona yuko uwo mumenyereza uba afashe uwo mugwi ntiwigeze usindwa na rimwe ivyo ni imbonera karimwe kubona umugwi ukina inkino mirongo ibiri na rumwe udatsinzwe urukino na rumwe n'ibitangaza niwo mugwi gushika uno munsi muri za ngiro tugaruka ko mukanya utigeze usindwa urukino na rumwe cyangwa ingunganyi ivyo nibaza yuko bikomeza kugaragaza ubushobozi n'ubukomezi bw'uyo mugwi wa Bayern Munich umugwi ukomeye cyane kandi ufite amateka maremare mu Budagi
tuze mu Butaliyano naho aho umugwi Juventus ariko nawo wama watsinze championnat umaze imyaka season nyinshi wikwirikiranya turaza kuvuga mu gice cya cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya aho utabyifashemo neza mu Butaliyano nsubire mbaze icyo kibazo byabyerekana ko championnat mu Butaliyano itagikomeye nka kera kubona atayindi imigwi igaragaza kuyi kura muri ico kibanza umugwi uriko usa no witunganya ni nka Inter de Milan ariko nabo uracari mushasha n'umumenyereza aracari kararondera ingene abakinyi bakinira hamwe bagashobora guhiganwa bikomeye na Juventus niki ya gituma Juventus ari iguma igaruka kuri ayo ma champions insinzi zayo
cyambere nibaza yuko ari byari bitwaye ko turavuga no mu yandi mashiganwa uburyo Juventus yakina ukoresha mu kwiyubaka cyangwa mu kugura abakinnyi no kubahemba nibaza ntakekeranye ko atawundi umugwi ubikora mu gihugu cy'Ubutaliyano hanyuma ikindi nacyo gishakiza umurazi yuko iryo higanwa mu myaka cumi iheze ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryari mu mashiganwa atatu ya mbere akomeye ku isi ariko muri ino myaka iyo hagati y'iyo myaka cumi iheze n'ubundi yaboneka yuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryasubiye inyuma cyane kubera iki usanga urabona akarangamutima k'umupira w'amaguru mu Butaliyano ni higanwa usanga ahanini rigwiriyemo abakinnyi b'Abataliyano urabona abakinnyi benshi bavuka mu gihugu cy'Ubutaliyano bajya gukina mu bindi bihugu bose benshi cyane bashima kwigumira mu higanwa ryo mu Butaliyano ibyo rero ndibaza yuko kesho usanga benshi bana babatize ni ndoto zo gukinira ikizo gukina wa mugwi mwiza mu gihugu wonawo ni Juventus de Turin mwese ubujye ukoresha mukura abakinza byinze no guhugura abakinyi bahembwa menshi nibaza yuko ibyo bindi bituma abakinyi nka bose bo mu Butaliyano bavuka mu Butaliyano bifuza gukinira mugwi wa Juventus de Turin nibaza yuko na byo nyine biri mu bituma uwo mugwi tegerezwa kwama uza mu migwi ikomeye ariko rero urabona yuko muri kino gihe uno mwaka harabaye guhangana gukomeye cyane uwo mugwi wa Juventus kuri igikombe kuko gushikubiganwa ryarangiye urusha inota rimwe gusa umugwi wa kabiri hanyuma umugwi wa Atalanta Bergamo watangaje abatari bake uyu mwaka uranga ituri mu kibanza cya gatatu icyo nta muntu n'umwe yabitekereza yuko Atalanta Bergamo yoje mu kibanza cya gatatu cy'iryo higanwa rya mugihugu cy'Ubutaliyano ariko urabona yuko yakuye ku isonga imigwi twariko twari tumenyereye yuko yaba ku isonga ngaho mu Italiano, kimwe nka AS Roma, za Napoli, za AS Roma, Milan AC, ariko nta buryo mwaka. Buri iyo migwi ya AS Roma, ya Milan AC, ya Napoli, natwe nta n'umwe waje mu migwi ine ya mbere. Ugasanga ibibanza byabo bitwawe n'iyo migwi. Novuga yuko iri kuyagerageza yiyongera ingufu kugira ari yuko yokura Juventus de Turin mu kibanza cya mbere imazemo imyaka itari mike yikurikirana. Ibyo rero ndibaza yuko umuntu agerageje kuraba ingeri iryo higanwa ritunganije nibyo by'uburyo niko buguma buza ku isonga kuko urabona nk'umukinnyi ahembwa menshi mu kino bwa uko bavuze menshi Cristiano Ronaldo akinirwa Juventus de Turin kandi nawe yinjije ibitsindo byinshi nyuma y'umwaka inyuma ya Shiro Immobile wa AS Roma kandi mu gihe bavuga ati uwo mukinnyi ashaka ko aramenyereza ariko araba mubashije azamubaka ibinjiza ibitsindo byinshi
yego reka tuze muri shampiyona yo muri Espagne nayo aho ari Real Madrid yatwaye igikombe cya shampiyona muri iyi season naho mu gikombe cy'imigabane ya mbere mu karere k'Iburayi wavuyemo kare ukuwemo na Manchester City uyibona gute iyo shampiyona uko byagenze shampiyona yo muri Espagne
shampiyona y'igihugu cya Espagne ya La Liga bivuze yuko ahanini uko byaba ariko byaba bimeze hamara guhangana kw'imigwi ibiri imigwi ibiri wabusanga isiga imyaka yose iyindi migwi yikurikira nayo ni Real Madrid n'umugwi wa FC Barcelona ibyo rero ni bya bindi nyine hose ubu usanga uburyo butuma imigwi itwara ibikombe cyangwa ihatanira ibikombe uburyo buguma buza imbere mu bituma imigwi itsinda ariko rero urabona imbere yuko amahiganwa ahagarara hose kubera covid 19 Barcelona yari ku isonga ariko mu nyuma sinzi ko ari ukwijajara kw'abakinnyi bagiye mu biruhuko mu makarantene bibabuza gukina ariko urabona mu nyuma inyuma ya covid inyuma y'aho ihiganwa rigarukiye Real Madrid yakinye inkino zose atakosa na rimwe ikose ngo inganye cyangwa itsindwe hanyuma muri Barcelona bibukunje ibyo rero ndibaza yuko muri Espagne ihiganwa ryabo turabimenyereye n'imigwi ya Real Madrid na Barcelona isiga iyindi kiretse yuko umugwi wa Atletico Madrid wari wahaguruka ukaza ugahangana ariko urabona yuko nawo nyine umwaka wahavuye unaniwe
harabibaza ko umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid Zinedine Zidane ko yoba yashimikiye cyane ku gikombe cya shampiyona kuruta ugushimikira gushira utwigoro twinshi mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ari nabo ababivuga gutyo wavuyemo kare ugakugwamo na Manchester City niko mubibona
kuri dewe nacyo ndi mu bakurikiranira hafi cyane gusumba yandi mahiganwa igihe higanwa ryo mu gihugu cya Espagne ariko rero umuntu abanje mu kwezi kwa gatatu umugwi wa Manchester City uratwari watsinze Real Madrid mu mukino wa mbere wa weekend of finale hanyuma icyo novuga uwo mumenyereza Zinedine Zidane ntiyari azi yuko n'iryo higanwa rya La Liga ashobora kuritwara kuko Barcelona niyo yajya ku isonga imbizi itaringi hanyuma ndibaza yuko umuntu atutse ukonye yoba yihenze cyane ariko rero nk'uko nari nabivuze mu ntango iyi coronavirus cyangwa covid 19 iri mu byatumye ibihugu bimwe bimwe bibangamirwa gusumba ibindi mu bijyanye n'inkino kuko urabona yuko muri Espagne naho nyene nabivuze mu ntango naho nyene biramenyeka yuko imigwi yari muri La Liga niyo yari no muri Champions League iraboneka yuko iyo migwi yarushe cyane kuko ukina inkino zibiri zitatu mu ndwi imwe ukasanga babikoze indwi zibiri zikurikiranya ndibaza yuko umubiri w'umukinnyi uwo ari wose utegerezwa kuba ibyo rero usanga uhitamo kimwe ukareka ikindi ibyo rero ntibyari bigikunda nyuma yaho UEFA ihinduriye amategeko ikavuga ingene bazokina amahiganwa yahenze ndibaza yuko ibyo byatumye Zidane atwara icyo gikombe n'ibyo yari afite intumbero yo kugitwara kandi yarabikoze aranabishyika ko ya La Liga hanyuma ibya Champions League n'ibyo yari yagerageje ikina cyonyine ndibaza yuko yagishaka ariko byaranze
ayo ma shampiyona nkuko twako turabivuga kubera ikiza cy'umugera wa corona cyakiyemo kikaya tebesha arangiye mu gihe kidasanzwe hanyuma agaca atangura buno nyene saison zikurikira nko mu Bwongereza urukino gukugurura ruzoba ku munsi w'Imana ntihenze hagati ya Arsenal na Liverpool mwariko muravuga ingene abakinyi baba barushe ibindi bizogira ingaruka kuri bo guca batangura saison shasha ariho bagiheza naho baba bari baruhutse kubera COVID yaciyemo
ibyo birumvikana urabona yuko hari imigwi ubunyana irangije Champions League izoja gukina n'iyindi yari imaze amezi hafi abiri iruhutse ibyo ndibaza yuko hari imigwi imwe imwe izobigiramo ingaruka mbi ariko rero ndibaza yuko imigwi yo kwiragerageza kwiyubaka gushasha icyo gituma nko mu gihugu cy'Ubwongereza urabona nanjye imigwi ya Liverpool imigwi ya Arsenal imigwi ya Manchester United na Manchester City ubu ikwikinisha abana bahora mu makademi yayo benshi babadugije niyo badugije nacyo gituma ubona abatari kwaranagura n'abakinnyi benshi ni kubera iki ni kubera kumbure babonye yuko abo bari bafise basa n'abariko baraguha kandi banarushe byumvikana aho rero ugaca usanga n'ibijyanye n'uburyo byaragabanutse cyane kubera kino kiza cya COVID 19 ibyo rero ndibaza yuko byumvikana yuko hari imigwi imwe ishobora no kuzohavunikira ntituze dutangare tubonye yuko imigwi imwe imwe twari twiteze yuko yabita ku isonga ugasanga itanguye nabi amahiganwa ikazoza kwikangura cyangwa kwiyubaka gushasha mu
Radio ya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Frederic Ndizeye ari mu gihugu cy'Ubusweda umumenyesha makuru akwirikiranira hafi ivyerekeye inkino tuko turavuga ku mupira w'amaguru mu karere k'Iburayi amashampiyona atandukanye akomakomeye reka tuze rero ubu ku gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi icyo gikombe muri rusange mwakibonye cyageze gute
igikombe novuga yuko nacyonyene sinzi ko twakitirira kino kiza naho bitabereye ariko kubona ikiza gituma amategeko nayo n'amabwirizwa y'ihiganwa rikomeye nka Champions League ahinduka bazi ko twari tumenyereye yuko inkino zose zikinware na roturu kiretse finale ariko ukacuraba yuko ibyo byagenze ndibaza yuko icyo gikombe nicyo cyarangiye neza kandi benshi barashimye ingene cyari gitunganijwe kuva mu ngiro z'igice cya kane gishyushye hanyuma hari n'abatari bake mu bakurikiranira hafi ibyo umupira w'amaguru basabye yuko ibyo nkino zo kuva muri wikendi yo finale no mu ihiganwa riza byogenda uko nyine ariko rero ishyirahamwe UEFA ryamaze gutangaza yuko icyo cyumviro atari kibi gushyikuba basabye yuko ihiganwa ryobandanya riba uko ryahora ritunganijwe ariko rero biraboneka yuko mu nama yimirije y'abarongoye UEFA barategekanya kuraba yuko kuva mu ngiro z'igice cy'umunani gishyiri cya nyuma boza barakina kujya bakinye izi nkino ziherutse kurangira hama ibyo navuze bijyanye n'ingene imigwi imwe imwe yarushe ndibaza yuko nabyo nyine bishobora kuba biri mu byatumye imigwi imwe imwe yigenza neza muri rino higanwa n'iyindi yigenza nabi navuze yuko mu Bufaransa higanwa ryabo ryahagaritswe hakiri kare cyane ritarangiye kumbure Lyon na Paris Saint-Germain baronse umwanya ukwiye gusumba iyindi migwi yose mu kwitegura. Mu Budagi nabo basanzwe bafise imigwi mugihe mu bindi bihugu byose bakinisha imigwi 20 mwihiganwa, mu Budagi siko bimeze. Hanyuma kandi ihiganwa ryabo niryo ihiganwa rya mbere ryasubiriye gutangura nyuma yaho rihagarikiwe kubera coronavirus. Aho nabo nyene ryatumye ihiganwa ryabo rikarangira hakiri kare, bituma iyo migwi nayo yari mu ihiganwa rya Champions League yitegura neza. Kandi urabona yuko aho yashyitse yuko ari heza. Bayern Dominique yaruhiye gutwara icyo gikombe. Hanyuma Leipzig nawe nyine n'umugwi n'ubwo yuko ari mu migwi bayabaye cyane, ariko urabona kugarukira mu gice cya kabiri gishyiri cya nyuma, ndibaza yuko ibyo biri mu byerekana yuko ingene amahiganwa n'umwamwe yarangiye n'ingene ayandi yariko arakinwa, ndibaza yuko biri mu byatumye ihiganwa rirangira uko ryarangiye. Hanyuma kandi ariko umugwi mwiza ukina umupira mwiza, ndibaza yuko aruhiye gutahukana igikombe. Ubonaho ni Bayern Dominique wavuga yuko utari ubikwiye nyuma y'ibyo wakoreye umugwa FC Barcelona, ndibaza yuko yoba yihenze cyane.
Ku bwanyu ni iyihe migwi muri iryo higanwa yatangaje? Nihe ni yindi migwi abantu bari biteze ko izoshika kure mbere ikaba ifise n'amahirwe mu yindi yo gutsinda icyo gikombe yamara itabishoboye?
Uriyabye nk'uko meze kenshi bakunda kuharura ubukomezi bw'umugwi baraje ingene higanwa ryarangiye. Nko muri Espanye biraboneka neza yuko imyaka nka yose umugwi wa Real Madrid na FC Barcelona yamiza mu migwi ihabwa amahirwe ku ntawukana icyo gikombe. Ariko urabona yuko Real Madrid itarenze igice cy'igice cy'umunani gishyiri cya nyuma. Barcelona yoyo yakorewe sinkonokwita byinshi bya kurambi byandagajwe n'umugwi wa Bayern Munich ibu ngira ngo kuno munsi atawutawura ingene byagenze, ariko byarabaye. Warenze igice cya kane gishyiri cya nyuma. Hanyuma nka Juventus de Turin nayo nibaze yuko ari umwe mu migwi yatangaje batari bake nyuma yo gutahukana igikombe cya Serie A, mu nyuma ukaza gutsindwa n'umugwi muto wabakwiye mu ihiganwa nka Lyon. Nibaze yuko ibyo nabyo nyine bitangaza byabonetse muri izindi nkino za Champions League. Hanyuma Lyon ikabandanya ibyitwaramo neza gushika yongera gukura mu ihiganwa. Ubundi mugwi wari mu migwi yari itanguye guhabwa amahirwe nyuma yaho batsindiye Real Madrid, Manchester City icyo cyaratangaje bati nta muntu n'umwe akurikana iby'umupira w'amaguru, no muri bamwe batomboza yibaza yuko umugwi wa Lyon wari gukura mu ihiganwa umugwi wa Manchester City. Ariko warabikoze, kandi niwe wabikoreye Manchester City gusa, na Juventus de Turin bayikoreye ngibyo nyine. Hanyuma imigwi nayo navuga yuko yateye intambwe cyane n'uwo mugwi wa Lyon mu Bufaransa, hama umugwi wa Leipzig mu gihugu cy'Ubudagi nawo nyine wigenjeje neza kugarukira mu nshuro z'igice cya kabiri gishyira icya nyuma. Hanyuma Paris Saint Germain nayo inayishyize kure, ariko Paris Saint Germain urabye nyine wiyubatse, urabye agaciro k'abakinnyi ukinisha, urabona yuko nawo nyine wari umugwi wari witeguriye gutwara iryo siganwa
naho ku bahora bibaza ko championnat y'Ubufaransa ari championnat y'umugumwe ari Paris Saint-Germain iguma iri imbere cyane y'iyindi migwi yiri kikina n'imigwi mu gihugu muri iyo championnat itsinda byoroshe, bakavuga mugabo ishitse mu gikombe cy'imigwi yari ya mbere mu karere k'Iburaya, ariho ipimo cy'inguvu zaho kibonekera. Abavuga ko championnat yo mu Bufaransa idakomeye, ukugene iyo migwi ibiri uvuze cyane cyane Olympique Lyonnais yabyifashemwo, imigwi ibiri yo mu France igashika mu gice cya mbere cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, birerekana ko championnat y'u Bufaransa nayo nyene abavuga ko idakomeye atari ko biri.
Ibyo bivuze yuko atari ko biri, kuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'u Bufaransa naho bamwe babifata nk'uko ari ihiganwa ribaye abanje, ndibaza yuko imyaka itari mike ihiganwa ryo mu gihugu cy'u Bufaransa ryamariye mu mahiganwa atanu ya mbere akomeye ku isi yose, les cinq grands championnats majeurs ni ibyo uwo rero urumva yuko atahubuga yuko iyo higanwa ari byoroshye kuko urabona yuko no mu gihugu cy'Ubutaliyani higanwa rya Serie A ryarigeze kuri rya mbere iyo bari n'irya kabiri riraharugwa muri atatu akomeye cyane ariko ubu rero ndibaza yuko umuntu arabye ingene ayo uwogeranye higanwa ryo mu Bufaransa n'higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyani ndibaza yuko hari aho usanga higanwa ryo mu Bufaransa risumba higanwa rya Serie A umuntu arabye agaciro k'abakinnyi bakina ingene binjiza n'ingene bakina hanyuma kandi tukarabona n'igihugu gisohora bakinbeshi igihugu cy'Ubufaransa imigwi ka yose igurira abakinnyi bazinje mu gihugu cy'Ubufaransa kandi abakinnyi bakiri bato yaba Manchester United umukinnyi Martial ari umwe n'umwe mu bakinnyi bari kubarafasha bikomeye mu rwa Manchester United mu kwitwara neza mu gihe starini naba aba ba Lagazette ba Nicolas Pepe bose bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa hanyuma ukaraba abandi bakinnyi bariko bajya mu gihugu cya Espanye naba Dembele umwe mu bakinnyi bakiri bato baguzwa amafaranga menshi ubu bari muri FC Barcelona ho imvune zitamwo
ntabuciriyemo nivyo nkumi migwi ikomakomeye nkizo za Lille za Olympique Lyonnais niho amakipe yo hanze agurira abo bakinnyi nk'ubu umukinnyi wo muri Olympique Lyonnais War nimba narivuze neza iryo zina ni umukinnyi bose ubu imigwi ikomakomeye yose iriko irarondera kubera n'umukinnyi wo hagati mu kibuga kina neza cyane yatangaje abantu benshi
n'umukinnyi aherutse kutorwa nk'umukinnyi yakinnye neza mu ibara ryo mu Bufaransa umunyanigeriya yitwa Osimhen ubu yamaze kugurwa ibitari bimenyerewe yuko mu Butaliyani bagura bakinnyi amafaranga menshi ubu yagiye muri Napoli urumva yuko muri iryo higanwa ndibaza yuko sinzi ko navuga ko ari amatu ko ari tuta ry'ayandi mahiganwa akomakomeye ariko rero ntawo kwirengagiza yuko mu gihugu cy'Ubufaransa ndahazi naratembereye cyane narahabaye ndazi yuko bafise n'amakademi amashuri yigisha umupira w'amaguru meza cyane umukinnyi agize amahirwe agaca muri ayo mashuri y'umupira w'amaguru mu Bufaransa usanga yitwara neza raba nk'akarorero raba uyu mukinnyi yahaye igikombe Bayern Dominic Kingsley Coman yatanguye muri akademi ya Paris Saint-Germain none ubu ntiwababujije gutwara igikombe kandi bamutanze kuri gusa nibyo yaraciye muri Jenoside de Terre imbere y'uko ajya mu gihugu cy'Ubudage none raba uko ariko arigenza aba batoriso nabo nyene ari nawe nyene ari mu mugwi wa Bayern Munich nibo bariko baratwarira ibikombe baciye bavuye kuciye mu higanwa ryo mu Bufaransa nibaza yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa umuntu abiravye nibyo uravye aba banyakatar baguze umugwi wa Paris Saint-Germain bariko baragerageza gutuma uwo mugwi ujya hejuru y'igindi cyane ariko n'ubu uracahangana n'imigwi ya Lyon imigwi ya Marseille gacakira hari n'imigwi isigaye batwara ibikombe za Saint Etienne barahangana za Rennes barahangana ivyo rero ndibaza yuko uwovuga yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa ridakomeye yoba yibesha ahubwo turashobora kuzorisanga riri mu mahiganwa atatu ya mbere akomeye kuko urabona yuko n'igiciro c'abakinnyi bakinayo caduze
nivyo ariko uravuga ngo umukinnyi Kingsley Coman mu ntango bavuze ko yatanguye muri academy muri Paris Saint-Germain bakamureka kagenda ivyo birakunda gushika kenshi dufashe no kuri Arsenal kugene baretse Gnabry akabajana ubu akaba ari umukinnyi akomeye cyane muri Bundesliga muri Bayern Munich ku vyerekeye Kingsley Coman baravuga ko Bayern Munich yamuteguye kuri azosubirire Frank Ribery canke Arjen Robben urabona ubu kwageze kuri urwo rwego ata kintu Bayern Munich izobitakaje kubera bafashe akaruko ko muzabukuru Arjen Robben na Frank Ribery naho bagikina mu yandi mariga
ego ivyo biraboneka kandi barabishitse ko kuko ndibaza yuko mu gitigi bicaje mu mubare w'abakinnyi gushika no munsi Bayern Dominic ishobora kwikura uwo mukinnyi harimo nibyo n'umukinnyi ubu ntatangura kenshi ariko urabona iyo akenewe iyo bamutumye ikintu kugikora aragikora kuko nk'ubu ntawari yiteze yuko ku rukino rwa finale yo gutangura twari tumumenyereye ari umusubirizi wa Perisic ariko urabona bambwiye ati aba nibo bakwigishije umupira genda ubereke icyo wamaze icyo wize none rabije abakoreye nuko ndibaza yuko kuvuga yuko Kingsley Coman asubiriye ba Frank Ribery cyangwa ba Arjen Robben ndibaza yuko utoba wijeje na gatoyi kuko n'umukinnyi yiza n'umwe mu bakinnyi ndibaza yuko mu minsi iza ibi gusohora amafaranga menshi cyane ishobora kuza gutanga ko ibitagenda kugira barabe yuko umugwi wa Bayern Munich wo vuba kuko Bayern Munich ni n'umugwi udakunze kuboha abakinnyi cyane ngo bave kubatanga mu gihe bipfuje kugenda cyane harimo gutanze ayabona
nkuko bivuze kuba mu gice cy'anyuma cyigana n'imigwi y'abanyambere mu karere k'Iburayi hagati ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich. Bayern Munich yaratangaje na umumenyereza mukuru wa Paris Saint-Germain Tuchel yarazi ko Kingsley Coman ariwe yari yagiye gutangura byarabatangaje ibyo bijanye n'amatatike nibaza ko Bayern Munich yabariye inota kuri ico kintu urabona niwe yije igitsindo n'umutwe
ivyo n'ivyo n'ivyo kubijanye na tactique wa Bayern Munich warushije cyane Paris Saint-Germain n'ivyo atari gitangaza abatari bake twari twiteze kubona Paris Saint-Germain yotsinda Bayern Munich ariko ndibaza umuntu araje n'umukinnyi w'igiciwe nicyo hara abashakashatsi bagerageje kuraba ikigiri cy'abakinnyi ba Dominique nabo Paris Saint-Germain itanguza mu kibuga biraboneka yuko ari ubudasa bunini cyane kuko umugwi wa Paris Saint-Germain ukinisha abakinnyi bagashyiro kanini cyane ugereranije nk'abakinnyi babiri Mbappe na Neymar niwo bakinnyi umugwi wa Paris Saint-Germain uhema amafaranga menshi cyane ari babiri miliyoni zirenga amajana neza amafaranga y'amanyaburaya agaciro kabo ugacuraba n'agaciro k'abakinnyi wa Bayern Munich ukinisha ucumura yo kwa rudasa bunini burya amafaranga aratanga byose amafaranga aratanga insinzi kujya atanatanga n'ubuzima ndibaza yuko umugwi wa Bayern Dominique ari umugwi utunganije neza nk'umugwi mu gihe Paris Saint-Germain yoyo isa n'igendera ku bakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar hanyuma ikindi nacyo novuga umuntu abiravye Bayern Dominique n'umugwi mbona yuko no mu mwaka uza batawuravye neza ushobora kwiyongera icyo gikombe kuko ukinisha abakinnyi bakiri bato bakina neza hanyuma urabona yuko gushika ubu abakinnyi bakuze bariko barabarekura wabonye ko nk'umukinnyi Thiago bamaze kumurekura agende ku myaka 29 gusa mu gihe yari umwe mu bakinnyi beza bo hagati uwo mugwi wari ufise turaba n'umukinnyi Jean Boateng ico 80% biraboneka yuko uwo mukinnyi ata kibanga gifise muri uwo mugwi na burya n'ibikondoro ka bitamworoheye uyu mwaka harimo kacuraba abasubirizi babo baba bari kuri bande touche n'abakinnyi usanga bagiye nko mu wundi mugwi boshika batangura ariko muri Bayern Dominique kubera urutonde rw'abakinnyi ufise ukinisha biboneka yuko abo bakinnyi baba bari ku ruhande bashobora gutangura mu yindi migwi yose bojamo nko muri Paris Saint-Germain nk'abakinnyi baba bari kuri bande touche kuri Bayern Dominique bashyitse muri Paris Saint-Germain boshika batangura ibyo ndibaza yuko kwakundi bavuga mu Kirundi akaruta kandi karakamira aho rero ndibaza yuko ubugwe bwa Bayern Dominique kumpapuro ku bijyanye n'abakinnyi n'ubushinga biraboneka yuko bategerezwa gutsinda umugwa
kandi uravye n'ikintu abadagi bose bagendera ko haba ku rwego rw'umugwi userukira gihugu canke ku rwego rw'amaclub bafise discipline idasanzwe
nicyo cya discipline ndibaza yuko ari muri iyo migwi ikomakomeye kambere n'iyindi migwi yose yo ku isi no muri Afurika hose umugwi yose udashoboye gushyira discipline muri ekipe ndibaza yuko biba birangiye gutsinda ni kimwe ariko disipline ni kindi kintu ucyangombwa muri bitatu novuga yuko umugwi wose ubukeneye
tugaruke kuri abo bakinnyi babiri bo muri Paris Saint-Germain bari kuravuga ko mugwi Paris Saint-Germain kenshi kubera ufise abantu bakize bawutwara bari hejuru bavuze Neymar bagura Mbappe mu mugambi mu ntumbero yo gutsinda icyo gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi ku rwego rw'amakarere n'icyo gikombe gihanitse cyo ku rwego rwo hejuru kuba mugwi Paris Saint-Germain byari bibaye ijyambere rushika mu gice cyane bakiciganwa n'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi ukaba ufise abo bakinnyi babiri amafaranga atagira uko angana ntibashobore bashyize mu gice cya nyuma kwerekana igihagararo cyabo ngo uwo mugwi bawushyire imbere batsinde icyo gikombe n'icyo bikubwira bari kuravuga ko kenshi amafaranga adashobora kugura insinzi n'abantu bakiri bato abo bakinnyi nka Mbappe sinzi ko afite nk'imyaka 22 cyangwa 21 Neymar ngira ni 28 hari amahirwe ubona bazogira mu masezon akurikira gushobora kuzosubira gushika nko mu gice cya nyuma ubiritegereje
nibyo icyo buze nicyo hawo bakinnyi umuntu aragiye ubushobozi bwabo ibiciro byabo eka mbere n'ubuhinga bwabo biraboneka yuko bashobora gufasha umugwi uwo ari wose gutsinda ariko nibyo baragerageje ntibyakunze ariko urabona yuko ari abakinnyi gushika uno munsi Paris Saint-Germain ikigendera ko ariko kandi bakeneye abafasha barakeneye abafasha burya abakinnyi mu kibuga ni 11 b'umupira w'amaguru kandi bose bategerezwa gukora nibyo ubiraje nko muri Bayern usanga ari equipe ni equipe ni numugwi ntabyo kuvuga ati bagendera ku mukinyi unye kuko urabona ko muri Bayern abakinyi bose baratsinda ariko urabona nko muri Paris Saint-Germain nibyo amaso yose ubumenyereza wese abahanze amaso abo bakinyi babiri naho nabonye ne muri zino nkino za nyuma byavuye byaka naho bafasha abandi bakinyi gutsinda bashoboye kwinjiza ibitsindo je rero ndibaza yuko bayendo umugwa Paris Saint-Germain utaronde abandi bakinyi baza gufadikanya nawe basanzwe bari kumwe kugira baronde intsinzi kugira bakome bagire umugwi umugwi ntugendere ku mukinyi umwe cyangwa babiri n'ubu ibitombora nzoguma bigora umugwa Paris Saint-Germain nicyo bishobora kuba gushika uno munsi muri za Barcelone gushika kuri ino saha ushobora gutanga gutakaza Lionel Messi mu gihe umugwi wose wayubakiye ku mukinyi Lionel Messi
ndashaka tuze
ni nkuko ndazi neza yuko abanyakatari batwara Paris Saint-Germain uwo babwira uno munsi ati reka tubatware Neymar tubahe ibitagenda ntibashobora kwemera kuko bobo nibyo intumbero yabo ariko barayegereza kuko intumbero yabo yari yo gukomeza kugwa Paris Saint-Germain mu gihugu cy'u Bufaransa barabishyize ko nibo batuma batwaye ibikombe byose byo mu Bufaransa hanyuma muri Champions League barateye intambwe bashikanywa mu rukino rwa nyuma rwa finali fungure reka turindire turabije mu mwaka uta cyangwa mu myaka ibiri iri imbere barashobora no gushika aho batwaye icyo gikombe cya Champions League
yego reka tugaruke kuri Messi Messi amakuru avugwa cyane kuri we ko ashobora ko yageze aho avuga ati iraheze ndavuye muri Barcelona ku imbere yaho yarabivuze arerekana agashavu arerekana ko adashimishijwe no ku bintu biko biragenda aravuga ko agiye mu nyuma kahaguma mubaza ko muri iki gihe abavuga ko yoba yanashikirije asaba abategetsi bo mu Barcelona ko agiye ubu atanteka nicyo cyo bagitumye muri iki gihe ariho afashe iyo ngingo kwimbere yawe yavuze ko azogenda akaguma
icyambere nta mukinyi n'umwe cyangwa umugwi wama witeguriye gusindwa migwi yose cyangwa abakinyi bajya mu kibuga barondera intsinzi hanyuma ibyabaye ku mugwa FC Barcelona ibyabaye ugusindwa gusa hagiye no kumara amazi nicyo rya mbere umugwi utsinzwe kujya FC Barcelona watsinzwe bamaze gushika muri zino nkino zo mu gice cyo gukuranamo match a elimination direct bamaze kurengana inkino zo mu migwi mu nkino zo mu migwi usanga harimo n'imigwi mito mito yo mu bihugu bimwe bidatembeye mu gice cy'umupira w'amaguru irashobora gushika ariko bamaze gushika muri za witsindo final card na demi-finale ni rya mbere bibaye mu mateka y'umupira w'amaguru ya zino nkino za Champions League ibyo rero nibyo byatumye umugwi wa FC Barcelona wari umazemo iminsi gwaserera umumenyereza ntashoboye ariko reka tumuhe amahirwe yiwe ya nyuma turabe yuko atoduha cyangwa atodusigira Champions League ariko bamuhaye ayo mahirwe ya nyuma umugwi ugatsinda ibitsindo umunani urabona yuko ari uwa mbere yahaguye abigwamo niwe yirukanye ubwa mbere umuhanuzi we mu bijyanye n'umushinga umufaransa Eric Abidale nawe barajyana ubu rero Lionel Messi nawe aravuga ati ahasahanje mundeke nigire mundeke nawe nigire ngira kuve byo ku video nkuru zitangwe kuvugwa yuko Messi yamaze gutangaza icese yuko yamaze kwandikira n'abarongo FC Barcelona kuva muri uwo mugwi nibaze yuko inkuru nibaze yuko ari inkuru na Google na Google hajya baronderera ibintu bamaze kwandika yuko Messi izina Messi ariryo zina rya mbere rirondewe cyane cyane ku bejo mu masaha ya saa mbiri na saa tatu zina mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ibyo rero nibaze yuko bishobora guhindura umugwa FC Barcelona ku ejo ntitutawubona mu migwi itanu cyangwa icumi ya mbere ntituze dutangare kuko ni bya bindi navuze kubakira umugwi ku mukinyi umwe cyangwa ku bakinyi babiri nibaze yuko ari kosa ridasanzwe umugwi uwo ari wo wose ubikoze ushobora kugira ku ingaruka mbi ubu rero nicyo gituma abantu babona yuko isi ibaheranye ibara riguye kubona nabo umukinyi Lionel Messi agiye kuva muri FC Barcelona kuko ntibaboni ubundi azo gusubirira ntibabona ingene umugwi wa FC Barcelona uzobandanya ukiro udafise Lionel Messi kuko uravye muri iyi myaka novuga itanu itandatu iheze biboneka yuko Barcelone idafise umukino neri mwisi mukibuga ibice 75% utegerezwa gutsinda cyangwa ibaje umukinyi apfuye
none kuba bafashe iyo ntumbero nkuko muri murabivuga ko ari kosa rikomeye kubakira ku mukinyi umwe gusa harabavuga ko igihe Cristiano Ronaldo yari muri Real Madrid byasanga uko ariko Real Madrid warabonye ko yamuritse akagenda naho bakorotse gatoyi inyuma yuko Zinedine Zidane agiye agarutse yarabasubije ku murongo kubona Barcelona yubakira byose kuri Messi hari nabavuga ko Messi afise ubu basha ntangere ashobora kwirukanisha abakoce ashobora kwirukanisha abakinyi ari bafata ingingo y'abakinyi baza n'abakoce baza n'abagenda hari n'abavuga nk'ubu ko atobafitanye imigenderanire myiza na Antoine Griezmann acho gituma Antoine Griezmann kuva avuye muri Atletico Madrid yazimase ageze muri Barcelona abavuga gucyo bavuga busema nivyo canke barakavya
ije nibaza kwayo tajya ari umukinyi mari myaka muri ekipe ugasanga asiga afatwa nk'akamana muri iyo ekipe barakubwiye cyuko muri FC Barcelone iyi myaka yose ihenze kuva bakiri bamwe bakomeye uwo mugwari ufise batanguye kumvamwo ba Xavi ba Iniesta iyo ni misimu yari asigaye yasigaye afise ijambo rya nyuma muri uwo mugwi umumenyereza niwe yafata desiziyo ya mbere y'umumenyereza aza hanyuma ku mukinyi niwe afata ingingo ya mbere y'umukinyi aza hanyuma kandi nawe afata ingingo y'umukinyi akira cyangwa adakina hanyuma hari umukinyi batigeze biyumvana umukinyi wari uvuze umufaransa Antoine Griezmann biraboneka yuko batigeze biyumvanamo kandi biravugwa yuko ari wabwira umumenyereza ati mutanguze umunsi cyane mushyire ku ntebe ntatangure hanyuma ukakibona nk'umukinyi Suarez ni umukinyi umuntu wa mbere humvikana muri Barcelona ni Lionel Messi gusa Suarez nashaka gushyira itsindo 10 mu kibuga Lionel Messi nashobora kumushwanira cyangwa kumuraba nabi bari mu kibuga ariko nk'umukinyi Antoine Griezmann arahirahira gikore agushira itsindo bigaragara imbere ya Lionel Messi ubwo nyine uzabona ariko arabara mu menyereza kumbura amubwiye ati kuramo ariko baba umumenyereza Coman arage ashitse afata abakinyi bamwe ababwira yuko ata kibanza bafite muri ekipe ya FC Barcelona aho rero uwa mbere yirukanye Suarez Lionel Messi ati ey umugenzi wanjye ntutware zinde zosubira muri imipira ninde zosubira kundi imipira iyo Suarez yahorama aho rero akabona yuko kamubanye abakinyi bamwe bari bakuze mu myaka bimwe bamwe baratangajwe no kubona bandi baje mu mugwi wa FC Barcelona naba Arturo Vidal nibyo muri ino zino za nyuma yaragerageje kubafasha ariko si umukinyi yofasha ekipe gutsinda ariko umumenyereza yavuze ati genda ubu rero bivugwa yuko Lionel Messi we yafashe iyo ngingo yo kugenda nawe nyuma y'aho abonaniye n'umumenyereza akamubwira ati ubu rero ndakeneye uko ibintu bihinduka muri vestiaire ya FC Barcelona birangire twubake ekipe FC Barcelona shasha ibyo rero Messi ngiye byamunekereje
ariko hari abavuga ko amakuru nasomye sinzi ko ariyo ko umuyobozi ajejwe ibyinkindo muri Barcelona gifise akazigizigi yibaza ko aya majambo yatwawe n'ishavu atwarije hejuru bashobora kuzomugondoza gaguma uwo muyobozi ajejwe izinkina kaguma avuga ko Barcelona igifise imigambi y'ukubakira club yose kuri Lionel Messi si yamakosa mwari ko muravuga bandanya muribaza ko bizomugondoza
ivyo biragoye kuko umugwi wa FC Barcelona ugwitwa kwitavuga abanyagihugu so umugwi w'abantu bavuga bati turagira inama dufashe ikiningo hanyuma ibintu bihinduke nk'ubu biravugwa birahavugwamo iby'amatora y'aborongora uwo mugwi wa FC Barcelona ibintu birimo induru uwo mengo ni bya bibazo ni amatora ajyanye n'ibya politiki hanyuma ikindi nacyo ejo byaravugwa ati umugwe na gashapu ariko tumenye ko atariyambere umukinnyi Lionel Messi yatanguye urabona yuko mu rwa FC Barcelona uri mu marembe mu nyuma avuga ati jyewe sigaje umwanya umwaka umwe muri FC Barcelona mu kwezi mu kiriza cy'umwaka uza jyewe ndoca nsezera FC Barcelona ibyo yari byose si ububiki kuko imbere y'igihe yari afite kongera amasezerano muri uwo mugwi wa FC Barcelona ariko rero kubera perezida w'uyo mugwi Bartomeu yari yaramubwize akamana muri ekipe wewe yaguma abwira ibinyamakuru ati oya Lionel Messi twarabirangije azorangiriza kariyeri yiwe ngaha muri FC Barcelona ariko umukinyi amaze kwanga gusinya kongereza amasezerano mu mugwi asigaje umwaka umwe nibaze yuko habari kintu kitagenda neza hanyuma upfuni fane byajana gusinda bikintu unani umara majwi ukuraho nibaje uko nawe yene atarira busema arabona yuko pese gasoron atacho icubakiye ko wewe kandi arashakene yuko gifina giwe imazi imyaka itari mike riri hejuru ku isi agashaka yuko ritakara unawe yavuze ati oya ndabona ko atari heza reka ndonderera handi nibaze yuko umwanya wari wose turashobora kumva byishije nduka muri uwo mugwa ise basore kuko byavugwa yuko Lionel Messi ashobora kubandanya muri ise basore mu gihe perezida ari ubunye utangibeho ariko rero byamaze kwemezwa icyeze yuko uwo muperezida Bartomeu ahaguma cyangwa avaho Lionel Messi nawe ni yavuze yuko ategerezwa kugenda
none kubarorerezi abakunzi b'umugwi Barcelona ngo bari kwarerekana gashavu gakomeye ishavu barita kurinde
ishavu hanini barita kuri FC Barcelona abarongozi bayo kuko uwo mukino ne Messi uretse kuba akamana muri ekipe cyangwa muri vestiaire ya ekipe yari nakamana gatoyi yari Messi ya mugisagara muri gisagara cha Barcelona cyose kandi urabona ko aragahugu gatoyi ka Catalonia urumva bose babona yuko yuze ne Messi akagenda kumbure na kuga nyanda ko gahugu kabo gatoyi kari gasanzwe gakinikanwa rya La Liga bishobora kuyangara kuko niko kaba FC Barcelona niyo yabaserukira niyo yabahijambo no mu bijyanye n'ibyitwaro cyangwa bya politike ariko rero urabona yuko nabonye ne kuva iyo nkuru itangazwa baguma mu myerekano biyamiriza igenda ry'uwo mukinnyi nene sina cyane cyane biyamiriza abarongozi b'uyo mugwi wa FC Barcelona reka turindire kumbure umwanya ni ufite ijambo rya nyuma arona musi cyangwa rero nzi neza yuko muri FC Barcelona hari byinshi bizotangaza abatari bakiba uyu mupira w'amaguru na cyane cyane abakunzi b'uyo mukinnyi Lionel Messi n'uwo mugwi wa FC Barcelona yahora akinamwo ariko biraboneka yuko kuguma muri wo biri kure cyane kuko byamaze kuvugwa yuko gushika ubu Manchester City yoyo yamaze kumuha karibu naho hari n'ibindi bigwi biri kuyamurondera
mu kurangiza nikihe mwiteze kuri saison nshasha igiye gutangura ya ama championnat twari ko turavuga makuru makuru mu karere k'Iburaya na burya iki kiza cha COVID-19 atanyishu ira kibonekera ubu abantu bariko bararorera inkino inyuma ko zisubiye kubandanya inyuma ko zihagaritswe kubera COVID-19 babona ibibuga baragerageza gushiramo ibintu bishatse n'ibishusho by'abakenyi bagagerageza gushiramo amajwi y'abarorerezi naho atariho bari mu Bwongereza baravuga ko mu kwezi kw'icumi baravye aho kiza ibiharuro by'abafite icyo kiza niba kiza bakiko kigabanuka bashobora kurekura ya abarorerezi urugero rugereranye bakaza kurorera mwiteze iki izo nkino zibandanize gutyo isho ry'abarorera kubona atabarorerezi barimwo no kuba ayo makipe nta menshi arakura amafaranga menshi mu matike y'abarorerezi mubibona gute muri rusange
yego urakoze cyane kuri icyo kibazo ndibaze yuko kino kiza cya COVID-19 haba isi yose yamaze kumenyera kubana nacyo babonye yuko atabundi buhungiro nacyo gituma abona yuko amakino zimwe batanguye kureka abarorerezi ngaho Iburaya bakazi zirorera hanyuma kandi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Iburaya UEFA ryamaze gutangaza icyese yuko mu rukino rwa Super Cup ruzohuza umugwi wa Bayern Dominic watwaye igikombe cya Champions League n'umugwi wa FC Sevilla watwaye igikombe cya Europa League ni urukino ruzoba ku igerekezo rya 24 ukwezi kw'icyenda tugiye gutangura abarorerezi bagera 2020 bemerewe kuzo bari muri urwo rukino ariko rero bamenyesheje yuko n'ibindi bihugu bivanye n'ingene bitunganije boraba ingene boza baremerera abarorerezi atari benshi batuzuye stade kuja kurorera izo bino z'umupira w'amaguru zigiye gutangura mu minsi ya vuba kuko ahubwo mbere zamaze gutangura kuko inkino za mbere z'intangamarara za Champions League na Europa League ubu ziriko zirakinwa muri ino minsi.
Turabashimiye cyane yari umutumire wacu Steve Derek Ndizeye umumenyeshamakuru akurikiranira hafi Derek inkino akaba aherutse no kugurura iradiyo yiwe mu gihugu cy'Ubusweda aho aba wasubiruka twibutsa izina ry'iyo radiyo kuba ariko batukurikirana
ni radiyo afi Africa for Hope hai makali tukawa tumaze dufise ni kigariro kidasangwe chingino gikungwa chane chitwa Africa for Sport for Hope ingino zigiro tuwasikiriza makura tarimaki ajanye ningino na chane chane ya lakini changa wanonozi wapa kumugamane wa Africa
hamwe bo bashaka nko kubakurikirana gute babajije
barashobora kudukurikirana kuri internet barondeye GNF 94 n'ibicenda cyane ku buryo bumenyerewe na benshi ahatari hake ku isi ga tune in ni GNF 94 n'ibicenda aho rero Radio Africa for Hope bagashobora kuyikurikirana ibiganiro byo mu kiruno mu Kinyarwanda bikaba bica ku murongo ku munsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu n'uwa kane ku bisaha zibiri z'ijoro mu masaha y'ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda.
Turabashimiye cyane rero yari umutumire Steve Derrick Ndizeye umenyeshamakuru akurikiranira hafi zerekeye ingino akaba muri iki gihe mu gihugu cy'Ubusweda.